Mandanye kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahanze ndongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese nchuti bakunze.
Ibyo bintu by'isuku riri bihangira cy'urugo rwose kuburyo nk'umukingo camiza atatu yimirije atarugo na rumwe mu Burundi gwa badafise musarane ubereye atarugo na rumwe mu Burundi gwa badafise akazuka ubwogero kabereye atarugo na rumwe kwa badafise nyabarega.
Uyu ni Prosper Muyuku ajeje gisata kiraba ivyisuku mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida mu Burundi. Aha adondagura bimwe mu bigiye gukorwa kugira ngo abatezurire 90% vy'abarundi batagira ubuzu bwa surwumwe bongere bagabanye ibitigiri vy'abana bitabimana bazize isuku rike kugera ino saha ndiko ndababwira abitabimana baharugwa kuri 61%. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu muri kuno kiganiro tuzakubwira kandi n'ivyerekeye impunzi z'abarundi mikambi ya mahama mu gihugu cy'u Rwanda batakamba kuronswa agahuzo. Ariko imbere kuja kwidoni dogye makuru yose nce ku masonga n'andi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko abagera kuri 44 baraye bapfiriye mu mazi nyuma yaho ubwato barimwe bwibiriye mu kiyaga Victoria muri Tanzania. Abategetsi bico gihugu bavuze ko biteze ko ibitigiri by'abapfuye bishobora kongerekana mu gihe bategekanya kuri no wa gatanu gusubira mu mazi kurondera abandi batarashobora kumenyekana irengero. Komiseri wa karere vyabereyemwo John Namongera yasiguye ko abagera kuri 37 aribo barukowe ariko ko hamwe muri bo baremvye cane kugira ino saha nta gitigiri cabari muri ubwo bwato kirashobora gutangazwa. Impanuka y'ubwato bwibira subwa mbere ihekuye Tanzania nko mu 2011 abagera ku 200 nibo bamenyekane ko bapfuye igihe ubwato barimwe bwibira amazi hafi y'izinga rya Zanzibar. Abarenga 1000 nabo baraburiwe irengero mu 1996 naho abantu 1894 barapfuye igihe ubwato bwarimwo bwaza ama nkuko mu mazi. Ishamwe muzamakungu giyemeje guharanira gateka kazi na muntu wa Amnesty International ryagiriza leta Nicolas Maduro ivyaha bikomeye ku buzima bwa kiremwa muntu muri kahise ka Venezuela. Mucegeranyo yasohoye ejo kwa kane Amnesty International ivuga ko ibitigiri vy'abantu bishwe muri ico gihugu co muri Amerika y'umanuko birengeye cane ivya bishwe mu bindi bihugu vyinshi bisanzwe biri mu ntambara. Iyo raporo ivuga ko abantu bagera ku 8,292 bakorewe ubwicanyi ndenge abutungane hagati y'imyaka 2015 na 2017 leta ya Venezuela ntacyavuga kuri iyo raporo. Ico gihugu cimbura ibitoro kimaze imyaka 5 mu bibazo by'ubutunzi. Urwo ruhagarara rwatumye abanyevenezuela bagira ibibazo byo kubura ibifungurwa n'imiti. Amasinzi y'abantu ahungira mu bihugu bibanyi byo muri Amerika y'umanuko. Ishamwe mpuzamakungu ONU rigasigura ko abanyevenezuela barenga 2,000,000 bahunze ibihugu kuva igihugu kuva mwaka wa 2014. Tugaruke ku mugabane wa Afrika ho muri Eritrea. Imiryango hamwe n'amashahamwe haranira gateka kazi na muntu asaba irekurwa rya Berhan Abrehe yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi yafashwe ku munsi wa mbere inyuma y'iminsi mike asohoye igitabo kinegura leta bikomeye. Berhan nta na kimwe aragirizwa kandi na leta ntaco irashikiriza cerekeye ihagarika ryiwe. Ico gitabo yanditse kirimwo ivyo anegura ubutegetsi agasaba ko hoba ibihinduka muri politike ya Eritrea. Berhan muri ico gitabo atunga urutoki cane umukuru w'igihugu Afewerki mu kuvuga ko atwara igihugu nk'igihuhusi c'umuyaga kivanze n'imvura. Ihagarika ryiwe ryatumye abatari bake bibaza ko vy'ukuri hari bigiye guhinduka muri Eritrea nyuma y'amasezerano y'amahoro ico gihugu giheruka kumvikana ko na Ethiopia hamwe n'inarwurwa ry'imigenderanire ririko riraba hagati y'ibihugu vyo mu karere Eritrea iherereyemo. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze ushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihe cy'u Burundi butangaza ku 94% by'abarundi ari bo badafise utuzu twa surwumwe ivyo bigatuma abana baharurwa muri 61% batarakwiza imyaka 5 bahitana n'ingwara zivuye ku gisukurike ubwo bushikiranganje bwihaye ihangiro ryuko umwaka wa 2018 ni kuvuga mu mezi atatu gusa urangira ta murundi numwe adafise akazu ka surwumwe gashemeye nibizokoroha inyishu mu nkuru ya mugenzi wa Chigitega Fidel d'Antoine Sabimana
Inyuma y'ingendo intumwa z'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bagize mu ntara zose zigize Burundi izo ntumwa zimenyesha ko mu mezi atatu ari imbere abarundi bose baba bafite utuzu twa surwumwe tubereye Prosper Muyuku ajejwe isata kiraba iby'isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida
dukeneye ko ibyo bintu by'isuku riri bihangira igihugu gose kuburyo nk'umukiringo cy'amezi atatu yimirije atarugo na rumwe mu Burundi rw'abadafite musarane ubereye atarugo na rumwe mu Burundi kwa rufise udafise akazu k'ubwogero kabereye atarugo na rumwe kwa rufise udafise nyabarega amatarugo na rumwe kwa rufise agasarama mu ntumbere kugira ngo dukingire indya dukingire ibyo tunywa dukingire intoki zacu dukingire uruvya rwacu twa kurundi bwejo kuko no munsi twarabibonye nta gihugu ishura gutera imbere abene gihugu batarasezerera gufaho bitumye
Prosper Muyuku avuga ko ibice birenga 90% by'abarundi badafite ubwitumo bubereye.
Benshi cyane muri iki gihugu cacu ibice birenga 94% bakoresha utuzu twasugumwe atako twifashe twitiranwa kimwe no gupfaho twitumye ari ku musozi cyanke muhira mugabo mu kinogo casamye kidashobora gutunganya neza iyo myanda ngo ntagire ikindi gisura kuyikorako
none akazu kasugumwe keza kuba kameze gute tumvirize Prosper Muyuku
muti none umuntu ugira yitume neza huko gwiki kibereye icambere namenyesha nuko umuntu afise akazu kasugumwe gafise kinogo gafise sasu yinto burimwe gusa haye makakaba kubakiye makagese gipfundikizo kuri kijya muri kuri yantobo rimwe amazi kaba kagiraho nyurukabe n'umuryango bugaraho kugira umuntu yitenzure atagahinda afise atabwo bafise bwamubone hijye no hino uwo niwe abafise musarano bereye niwe abafise bwihagariko n'ubwitumo bwiza
uwo mutegetsi wo mushikiranganje urabo by'amagara y'abantu mu Burundi aravuga ingaruka ku bantu badafise utuzu twasugumwe tubereye
uno munsi tuzishira mu migwi itatu hariho mu mugwi w'amagara y'abantu amagara arahungabana hacagwira ingwara zo gucibwamo inzoka zo munda ingwara zifatira mu mahaha ugasanga zica ibice hafi 61% abana batarakwiza imyaka 5 ugira kabiri bituma ubutunzi bwacu bugabanuka cyane kuko nta muntu ariko aracibwamo nta muntu ariko aradawa nta muntu yuzuye inda nta muntu ariko aribwa ashobora kurima ashobora kugira icyo aterereye mu iterambere izindi nkurikizi zikomeye nizo ku bidukikije ibidukikije nk'aho tugenda aho tugendera iyo hanuka mwumva ko umuyaga uba wamaze guhumana iyo hasa nabi murumva ko duhonyora haba hamaze guhumana iyo vyandukije amazi mwumva ko amazi yaba yamaze kumana ivyo rero bigatuma duca dusanga za ngwara zidahera zamaho
ku barundi batazokwitaba ko kamo ko gutegura imisarani myiza akanywafinywafi karabarindiriye
Burundi bwarateguye itegeko rigenga isuku n'isukura riherutse gusinywa n'umukuru w'umukozi kwa gatanu guheze nuko muri uyu mwaka nyene ari naco gituma tubwira mu kwigisha bine gutabwira tuti nimukeneye guhanwa mukeneye guhanugwa mugo tuzi ko ari intumva igihe cyose amari intumva abananiranye bazocishamwo babanywafi kugira babakebure kuko ivyo tubabwira ni ku neza yabo impembo yabo iri ngaho nyene
Abarundi bazoba dafite uburyo bwo kwiyubakira ubwo buzu bwasugumwe mushikiranganje bw'amagara y'abantu bahamagarira abarundi gufashanya kugira ngo abarundi bose bazoshike kwihangiro ubwo bushikiranganje bwihaye mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2016 niho umukuru w'igihugu yahamagarira abarundi bose kwijukira gutegura imisarani ibereye ico gihe akaba yari mu ntara ya Kayanza igitega Fidel d'Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika
Mu gihugu cy'u Rwanda haravuga ubukene ku mpunzi zahahungiye ubukene bw'impunzi z'impuzu mu ntungi ku mpunzi z'abarundi zahahungiye ariko imbere ko tugaruka kuri iyo nkuru tubanze tubabwire ibyo baba mu nkengera z'ikibuga c'indege ca Kamembe ni mu burengerazuba bw'u Rwanda basaba ubutegetsi kubakura mu gihariro bamazemwo imyaka irenga 40 habasigura ko kuva mu myaka y'igihumbi 1985 bakomeje kubwirwa ko bazokwimugwa aho baba ariko na nubu atakira kogwa kugira ngo bashobore gutwagwa aho bemerewe mu imenyesha makuru y'ijuru rya Amerika Temistocle Mutijima yarabasisuye maze adutegurira ino nkuru
natangiye kubyumva mfite imyaka 14
ubu fite imyaka ingahe
50 hafi 60
bababwira ko habaye iki habuze iki
bahora batubwira ngo tuzatumura
numwe muri abo baturage batuye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kamembe aratugereranyiriza igihe yatangiye kumva gahunda yo kubimura ivugwa abatuye ni mu murenge wa Kamembe rwagati mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda icyakora witegereje inzu zihubatse zihuriye ku kintu kimwe zose zirashaje bigaragara ko zimaze imyaka myinshi ndetse urabona ko hari nizenda guhirima nyamara suko benezo badashoboye kuzisana cyangwa se ngo bubake izindi ahubwo nta burenganzira babifitiye
hano harimo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagenda bakaka igishushanyo akubaka inzu zijyanwe n'igihe ariko hano ni mu kibuga kuko igishushanyo barakitweretse batubwira ko cyateguwe kandi abagitegura pe n'abatureberera kure ntacyo twahinduraho twitwasabaga ko yenda bagikoze batitaye ko hari abaturage baciriritse bagiye bahari nabo bafite ubwo burenganzira bwo kuba yenda babona ubushobozi bwo kuba bahatura kuko bahavukiye beshi umuntu yarahavukiye yarahatuye nayo bagiye kwaka icyangombwa cyo gusanura inzu ye bakimuhe
uku gushyira ubutaka bwabo mu gice cyagenewe kwagurirwamo imbago z'ikibuga cy'indege cya Kamembe bo basanga byarabubambuyeho uburenganzira kandi bukiri ubwabo hakozwe igenagaciro ku mitungo yabo inshuro nyinshi kugira ngo bimurwe ariko ibyo bigahera mu mpapuro gusa iriheruka ryabaye mu mwaka w'2003
bamaze kutubarira banatujyana ku kibuga cya Komanda turasinyira amafaranga batubariye biza kuza kurangira amasezerano y'ubugure arangiye turadekarara twandikira ministeri Kigali badusubiza ko ngaya amasezerano ngarangije amezi 6 y'amasezerano y'ubugure atabayeho ubwo amasezerano ngabapfuye kugeza amaginga yatwicaye nta gisubizo tugira
kwezi mugira rero abantu bose bangaba bari barasinyira ko byananira bagakomeje kongera kwa nubundi birananirana kuduha amafaranga byaranze kuduhereza ku masambu yacu natwubaki nabyo biri kwanga
guhezwa mu rungabangabo kwaba baturage kuratuma n'ubutaka bwabo butakaza agaciro kubakenera kubugura ibyo basanga bibaheza mu bwigunge
kubera ibyo byose byabaye hano nta muntu wahagacira ha nta muntu waza kugura hangaha bite nuko yaje kugura avuga ngo ikintu mbogozi kibuga nta faranga kibahaye mbogozi kibuga nta faranga kibahaye
nyine hari nk'umuntu uzakabona hari ibibanza byiza byo kugura nyuma akamenya amakuru yuko turi mu mbogozi kibuga ashobora gutanga amafaranga y'ibikazarangira ahombye akongera kigendera kandi muri abo bose ni bamwe wenda baza bahashyira inzu zigezweho bigatuma tunagira imihanda igezweho ubuhani wacu mu minota 10 bugeze kuri kaburimbo ariko iyo imvura iguye ukuramo inkweto ukamanuka n'amaguru nta moto yahagera nta modoka ni ibibazo mbese turi mu bwigunge
bityo rero bagasaba ubutegetsi ko bwabakura muri icyo gihirahiro
nimba ikibuga wenda kibona tukibogamiye batwimura tukareba handi handi tujya tugasigira ikibuga imbago zacyo kuko nyana tashya muri 85 nubundi batera imbago batubwira ngo bagiye kwimuka gutya nakwereka ahantu imbago bajyanaga bazitera batera imyaka ibiri yashira bagatera imbago imyaka ibiri yashira bagatera imbago ngo bagiye kutwimura none dukandagiye muri 2018 natashye hano muri 85 izo mbago zihora ziterwa tubarirwa ntitwishyurwe tuzahora gutya se tuzageza ryari mutubarize
nubwo zidatanga igihe nyirizi nibyo bizaba byakorewe inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zirizeza abo baturage ku iki kibazo kigiye kubonerwa umuti Bwana Kayumba Ephraim ayobora ko karere
imbago z'ikibuga cy'indege ejo twavuganaga n'ikigo kibishinzwe batubwira ko bagiye kuzisubiramo kuko mbere bari bafashe ahantu hanini mu gihe cyo gukora igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rusizi kitubwira ko bagiye kugaragaza noneho imbago nyazo zaho bakeneye niba mara kuhagaragaza n'ukuvanga ibyangombwa by'ubutaka by'abaturage tuzabihindura kugira ngo bamenye ko ahantu bafite uburenganzira kugira icyo bakoresha ahazaba hasigaye mu mbago z'ikibuga cy'indege twumvikanye ko bazahita babarira imitungo yabo bakabishyura kugira ngo bajye kugira ibindi bakora
ibibazo byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa se ziyubahirizwa ushanyo mbonera by'imiji byakunze kuvugwa cyane cyane mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali hakavukama kenshi ingorane zo kutumvikana ku bigomba guhabwa bimurwa nk'inyishyu y'imitungo yabo icyakora kuri abo muri Kamembe batuye mu midugudu igera kuri 3 bo bagaragaza ko isubikwa ry'ibikorwa byo kubimura ritigeze rituruka kuri iryo harira ry'agaciro k'imitungo ahubwo byagiye bisubikwa n'inzego z'ubutegetsi ku mpamvu bo batamenyeshwa yari nayo mpamvu babusaba kubakura muri icyo gihirahiro Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistokre Mutijima arakenuye inkuru iwe mushobora gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom nari nabiciye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ziratakamba zisaba ko zoronswa imfashanyo y'impuzu zo kwambara zisigura ko haheze imyaka ibiri zidahabwa impuzu ubu izo bambaye zarabatabaguriye ko ishamwe ryita impunzi RCR ryo rivuga ko ico kibazo kigiye gutoregwa inyishu vuba bwango ni mu nkuru twubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yagendeye abarundi Mahama
n'ikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukabura ikintu tubahekamwe nakwe nuko
Anastasia no mukenyezi w'umurundi kazi atari umwana mu ntoke uwo mwana afise amezi atatu kuko yavutse mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka yamara muravye yambaye umupira nibutura byo kwira umwana w'imyaka nk'ibiri canke itatu Anastasia avuga ko atakundi yo bigenza kuko nizo mpuzo arizo yatiye umubanye wiwe mu ikambi ya Mahama twamusanze aho atondeye ubuyi bw'uwo mwana
ndeba ntubunaje hano nende gutera mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bona ntera mugenzi wanje agapira nuko ntashe agacanyaka n'ibyo nakina hano kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambiye nabi nanyo natakuntu mfise no bigira ntihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko guhera mu kwa gatandatu nta kintu nakimwe baraduha kugeza no munsi
iruhande yiwe hari ubundi mukenyezi akenyeye igitenge kirimwe ibipande bitatu bidasa ndigisa kandi nico yambaye hejuru avuga ko yagerageje gufundikanya udutenge twose yo bafise kugira ngo havemwo yo kwira umubiri wiwe avuga ko hari nabandi benshi basangiye ingorane yo kubura impuzu bambara canke bambika abana
cende mu mama yizananye hamwe rero mu vya mama bayizananye ndaretse twana tune ubwo kabisa nta vyimikoro tubona turonga abandi baravuga ko yuko bashitse mwino mpamvu bwa mbere barafise baha uzitenge basi cy'abagore bizananye ariko ubu kabisa turambaye ubusa kwirerana abana nta duhuzi bafise turagaragara kunyene
uwo musore nawe avuga ko hari yageze ko atangura kuresha umwigeme kuko akuze yamara yibaza ingene azoja kuresha yambaye impuzu zatabutse
aheza myaka ingahe atampuzu turonka turatujya mu madeni tugiye mu madeni umuntu akajya magiye mu migwazo igumeze kujya mu migwazo akabura byinshi
abana biga mu mashure mu turirimbo two kwakira abashitsi barashamo twerekana ko bakeneye uwo bafashisha impuzu zo kwambara userukisha mu mpunza makungu gitaye impunza HR avuga ko ikibazo cy'ubukene bw'impunzu bakizi abizeza ko kizotorego umuti vuba
you mean use clothes
yeah.
Yes use clothes are no more allowed to come in
atushatse kuvuga impunzu zambawe atego nivyo turabizi yamara impunzu twahora tubafashisha ni zambawe izo nazo ntizicemerewe kwinjira muri iki gihugu ati yamara tubandanye tuvugana na leta ko twoshobora kuronka izindi mpuzu zikorewe ngaha mu gihugu kugira ngo abarezo dufashishe impunzi ati murabizi ko atari impunzu z'impunzi gusa zitemerewe kwinjira ahubwo ni impunzu zambawe zose ati bihangane gato turiko turarondera izikorewe ngaha iyo kambi impunzi z'abarundi ya Mahama icubakwa mu mwaka w'2015 harabagira neza benshi harimo n'abarundi baba hanze muri diaspora bitanze barabafashisha impunzi zo kwambara ubu rero izo mpunzi zibaza nimba inyuma y'imyaka itatu abo babafashije baramaze kurambirwa bahamagarira abagira neza bose n'abarundi baba hanze ko n'igisata c'impunzi zo kwambara batoja baragisiga inyuma Pierre Claver n'inkuru i Kigali ku bwiju rya Amerika
Pierre Claver niyonkuru arakenuye usivye rero abarundi bamuyagiye yuko bakenye agahuzo ko kwambara hari nabandi bace bawambira ati nubwo agahuzo tutagafise turanakumbuye cyane abo twasize mu gihugu cyo Burundi reka rero uduhakanya twitahirize yarabahwa yakokanya reka twumvirize izo ntasho zabo
Ninizwe Imana Josephu abandi mwene biherutse cyene natasha papa ari Burundi biherutse cyene Nge kono mama ambari nda Constance na mwene wabo bavukana atungimana mari bene wacu bose tuvukana harimo umukuru wanje Munezero Philippe wo batahije nizigema na Joseph ntibagiye bashiki banje bose n'imijyango yose ahiri kagera
ntahije uwitwa Hosikar Sibomana aca ntasha nuwo bita Sylvie nuwo bisha bitaruratukana nuwo bita ntunzenya Sylvie bari nyarunazi mu ntara ya Muyinga
ninde batahije
Sabimba na Petronie
banyitwa Zira bwa Fabrice batazira bebe ntahije uwo witwa Sandrine nifasha w'ikigoma mu Bugabira Nasimba Buranga Reveriana data wacu na mwene wacu yitwa Rusanga na Celeste na bugiye buge mwene wacu bose ayi wacu bose ndabatasha
ndatayide ntayaga serveri ko aba mu Kirundo nanga abantu ka mu Bugabira nka nitwa byamugoye ho ntayije byamaza aba mu Rugasa
ndashaka tasha papa na mama uwo bitonya muzi Salvatore na Mukeshimana Miriana na mwene wacu Shemeza Imana n'umujyango wacu wose n'umugenzi wanje ntibagiye Michel Jean n'uwo bita ntabana umubanyi wanje na bamujomba uko banyumva nitwa Mpawe n'Imana Bonaventure bari mu ntara ya Muyinga commune Gasogwe umutumba Kalira nyumba 10 Mugazi Mpawe n'Imana Bonaventure
kitonda kitwa jumuheto ndi muto sindi gito narayinza babisha yanya na ingwe imihori hoze sibonye nzari yo kozi nambara kichema ngingoma divichu mitangi ngota
harakoze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ya dutorokanirije rero amaju y'izo mpunzi z'abarundi bari mahama bari badusabye ko tubafasha bagatasha ababo basize mu gihugu cy'u Burundi ushobora kuba na wewe uri mu ikambi yabanduta yabamutenderi yabangaho mahama nyene yaba mu Rusenda ushaka gutasha uratwandikira ubicisha kuri radio yacu @gmail.com hama ukaduha kanimero kawe ka telefone tukakwakura misi yose kwa gatano turadufise umwanya wa mwebwe kugira ngo tubakumbuze abanyu radio yacu @gmail.com muca murungika akanimero kanyu ka telefone hama tukabihamagarira ahandi mushobora gucisha izo ntasho zanyu ni kuri nimero yacu ya WhatsApp y'akazi +2 241 99 93 91 mushobora kandi no kuja kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu nk'ubu twabashiriyeho ubutumire bwo kubasaba ko mushobora kutubwira abo mushaka ko mugutasha naho nyene murajeho mukaduha nimero yanyu ya telefone natwe tukabahamagara ijuri ya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndi Diane ni nahaje akaririmbo ni yantumye ka King James
Goyarazu kwezi ni yarazizuba Yari menyuko ya kubonye Yara kubonye agira amazinda Goyewe yibagiwe ni yajya Ahubwo atangira kurota Agatoki kukandi mwicaranye Yantumye ngo nkubwire kwa gukunda Aka karirimbo ndirimba na kawe
Jean-Claude Ngoboka ni wa mbere twakiriye kandi muhinga bw'ivyuma ngo kano karirimbo bana nakagutuye Jean-Claude uherereye he
nkuko bisanzwe ndi Ngoboka Jean-Claude merereye mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere
haravugwa makingaho Jean-Claude muri ako karere uherereyemo
mu karere merereyemo ubu ni ukuvuga ngo saa hizi tuvugana muri aya masaa saba nari akazuba kameze neza akavura kari kugwa abaturage bari kubasha gutera imyaka mu murima ukumva ko iki gihembwe tugezemo ni ikihinga muri make
guhinga n'ibyo guteragura
abana babe bajya gutera ibigori mu mirima ahateganyijwe hatoranyijwe nyine mu gihingwa
nuko rero Jean-Claude ugashaka no musiguca utasha abandi
uyu munsi ni ukuvuga ngo ndatashya abantu b'inshuti zanjye bose n'abatuye mu mahanga ndetse n'abo turi kumwe mu bice bitandukanye by'igihugu uyu munsi ndahera kuri mukuru wanjye Kanyarugendo uherereye mu gihugu cya Uganda nongere nkurikizo na muvyara wanje uherereye mu gihugu cy'u Burundi muhinde na warankurikiye nongere nkurikizeho na bashiki banje aribo mu nyirasenge imana na yankurije nongere suze mu kanagara Venasia na Samedi Wikarenge
bose ukabipfurize kuno musiga Jean Claude
No, ngene suze n'ababyeyi banje aribo hishema n'umwe na Mukamana Sara.
Nibaherera mu mubindi Jean Claude duhakanya abandi abo suhuje no musu bipfuridrike.
Mbifurije kugira icyumweru cyiza kandi na weekend nziza bakomeze bakubwe neza n'abakomeze bongera umugisha.
Urakoze cyane gose Jean Claude.
N'abanyamakuru ba radio ijwi rya America bose ndabakunda cyane. Urakoze Jean Claude murasaza w'u Rwanda mu karere ka Ngoma.
Urakoze cyane gose Jean Claude. Ijwi rya America Washington ditsi mu kirundi no mu Kinyarwanda twibaza ko aho muherereye turiko turabafasha kumererwa neza ku muhingamo hari haba kivyuka nko ngaha muri leta z'umwe za America. Washington DC turi neza na neza samoya ni minota 25 z'agatondo twibaze yuko aho muri namwe muri komirwa neza canke muri komuvyuka neza. Samuel nawe nyene yashitse ku murongo wa telefone. Samuel ikaze. Samuel ndumva tuta uratwumva ga Samu uherereye he?
Ego ndabumva cyane.
Uherereye he Samuel?
Ibwambarangwe
ni mu ntara ya Muyinga canke ya Ruyigi.
Ni mu ntara ya Kirundo.
Ni mu ntara ya Kirundo ntungumburanye. Havugwa makinga ho bwambarangwe ga Samuel.
Asa na mahoro kabisa.
Na kavura kariko karagwa ko tumva telefone yawe itari kwiracamo neza canke. Nuko ugashaka gutasha abandi ga Samuel.
Asa gutasha abakonzo
I'm going to go to the house.
Namwe.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda minota 2 n'amasogonda makenya gusa turaza kuba dusozera ikiganiro wanyu umuntu aracu no munsi. Turagerageza rero gushiramo imidiho myinshi itandukanye indimi zitandukanye kugira ngo aho uri ukunda zuke uyironke ukunda techno uyironke ukunda rap uyironke nka kano karirimbo ni If ka Davido we akomoka mu gihugu cha Nigeria.
My number one is tutu, sipping bruku tutu. For your love is tutu, I go chuku chuku chuku. Biko obianuju, say you do me juju. 'Cause I'm feeling the juju, and you know say nobody holy. But I no go tell you story. I gotta be your man, I gotta be your man. Let me talk to you.
Nukuri nshuti bakunze mwari kumwe natwe muri kino kiganiro iwanyu mu ntara mwakenuye kudutega abiri bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico baterereye kugira ngo kino kiganiro twaryohewe no kubashikiriza gishobore gutungana. Yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi engineer Kalis yayashikanye ahiwanyu hamwe na Eugene Mukankusi ariko aradufasha nawe nyene muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzosubire ku munsi wa mbere nkaho twatanguriye. Tubasigiye kano karirimbo ka Davido kitwa If.
Basashi angushi for your body oh baby. Nadu, 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 gara gara for me. Nadu, nadu, nadu,
monster. Marijo.